Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Umwanya makuru duhera ku hirya no hino ku isi twateguriwe na Lois Bigirimana.
Urakoze Jeffrey. Muri Afrika, leta ya Tanzania irabandanya yemeza ko atabandurikiza cha COVID-19 mu gihugu, ariko abanyagihugu bo hamwe n'abaganga bakavuga ko atari vyo. Abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko ivyo bizogira ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu. Kuva uwo mugera utera haraheze umwaka, leta ya Tanzania yarahakanye kwemera ko uwo mugera uri mu gihugu. Perezida w'ico gihugu John Pombe Magufuli yavuze ko kubona ico kiza kitabarizwa mu gihugu ciwe ari akaryo keza ko guteza imbere ubutunzi, kwimbura umwimbu mwinshi no kuwushora mu mahanga. Ariko mu ndwi iheze ambasaderi wa Amerika muri Tanzania yaragabishije ko ibitigiri by'abandura COVID muri ico gihugu byongereye kuva mu kwezi kwa mbere. Sudani muri indwi yaragabishije abasirikare ba Ethiopia kujabuka urubibe rwo ku butaka ivyo bihugu bibanye bifa. Ayo matati yiyongereye ku yande hasanzwe y'urugomero rw'umuyagankuba Ethiopia yubatse ku ruzi Nil, kandi ivyo bihugu bisanzwe bigifitaniye amatati. Muri iyi ndwi umushikiranganji wa Sudani ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu yarasohoye itangazo avuga ko Ethiopia yavogereye ubutaka bwa Sudani. Abasirikare ba Ethiopia boba barajabutse urubibe mu gace ka Alfashaga, ubutaka buri ku rubibe rwo mu buraruko bushyira uburengero bwa Ethiopia hamwe n'ubuseruko bwa Sudani. Leta ya Ethiopia ntiyakanye ivyo yagirizwa, ariko yasabye Sudani nayo guhagarika kujabuka urubibe. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS hamwe n'ayandi mashirahamwe y'abagiraneza ariko arakora mu buryo bwihuse kugira agenzure umugera wa Ebola utanguye gusasika inganda muri Guine. Umugera wa Ebola muri Guine watoye ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, inyuma y'indwi ugaragaye mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Oni ivuga ko ivyo bihugu uko ari bibiri bifise ibibazo bisa kandi bigiye kuronswa ubuvuzi bushasha hamwe n'ubuhinga bugezweho. OMS itangaza ko indwi bitabiriye ibirori byo gufuba abawo mu gisagara cha Gweke muri Guine aribo bawanduye, kandi batatu muri bo baramaze gufa kuva ico gihe.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu wahuze yari perezida wa Amerika Donald Trump yarasabye jo ku munsi wa kabiri abasenateri b'abarepublikane kwitandukanya na Mitch McConnell nk'umukuru wabo muri Sena. Ninyuma yaho uwo musenateri avugiye kuwo yahoze ari perezida yagize uruhara mu migumuko yabaye kuri Capitol. Trump avuga ko umugambwe w'abarepublikane utazosubira kubahwa canke ngo ukomere mu gihe abategetsi nka senateri Mitch McConnell bakiri ku mutwe w'uwo mugambwe. Iki gitero kije inyuma yaho McConnell avugiye ku munsi wa gatandatu ko naho yatoye aremeza ko Trump ari umwere mu rubanza rwa impeachment uwo yahoze ari perezida yagize uruhara mu midugararo yabaye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere kuri Capitol ya Amerika. Abatalibani ejo ku munsi wa kabiri basabye leta ya perezida Joe Biden kutadohoka ku masezerano y'amahoro yo mu 2020 yo gutahukana inteko za Amerika n'iza OTAN kugira intambara muri Afghanistan irangire burundu. Umukuru yaserukiye uwo muhari mu biganiro by'amahoro Mullah Abdul Ghani Baradar yandikiye urwandiko guguruye Abanyamerika abasaba kuremera leta yabo kugira ntidohoke ku byo yiyemeje muri ayo masezerano yafundikiwe i Doha muri Qatar mu mwaka uheze. Leta ya Joe Biden ubiriko irihweza neza nimba abatalibani bariko barubahiriza ibyo biyemeje imbere yo gukurayo abasirikare bayo 2,500 basigaye muri Afghanistan no kurangiza iyo ntambara Amerika imazemo imyaka myinshi.
Urakoze Aloyce Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira kuri FM 104.3 na FM 88.3 mu Rwanda naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu nkambi impunzi iri Lusenda mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo, Abarundi bahahungiye bugarijwe n'inzara.
Indenga iratwishe cyane, turi kurira kubera indenga y'amafaranga baduha buyarangiye. Tupokera turi hamadeni, ubu nta nifaranga na rimwe tugifise. Ubu twirigwa inzara tukarara inzara.
Turakwiye n'inzara, haba tubana bamwe bamaze gupfa, tumaze gupfisha abana babiri twejeje mu rugo rwanje hejuru inzara.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi aho muri Kongo. Naho ku mugabane w'Uburayi ho haraye habaye imyigaragambyo yo kwamagana itabwa muri yombi rya Idamange irya Mugwiza Yvonne, umunyarwandakazi ukurikiranywe n'ubugenzacyaha bw'u Rwanda ku byaha bitandukanye. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru yo hirya no hino tuyahere ku mugabane w'Uburayi aho ejo kuwa kabiri hirya no hino habaye imyigaragambyo itandukanye ikozwe na bamwe mu Banyarwanda bahatuye basaba ko Yvonne Idamange irya Mugwiza, umunyarwandakazi ukurikiranywe n'ubugenzacyaha bw'u Rwanda, yarekurwa. Uwo mutegarugori wari umaze ibyumweru bibiri amenyekanye ku muyoboro we wa YouTube kubera guhamagarira ubutegetsi bw'u Rwanda kwita ku bibazo by'abaturage, araregwa guteza imvururu mu Rwanda. Inkuru irambuye turayikesha Venus Nshimiyimana.
Iyo myigaragambyo yateguwe ku buryo buhutiweho Idamange irya Mugwiza Yvonne akimara gutabwa muri yombi, yabereye mu mijyi itandukanye mu bihugu by'Uburayi: i Paris mu Bufaransa, i Geneve mu Busuwisi, i La Haye mu Buholandi, Lyon mu Bufaransa na Bruxelles mu Bubiligi. Muri iyo mijyi hateraniye abantu mbarwa, uretse i Bruxelles mu Bubiligi aho polisi y'icyo gihugu ivuga ko hari abagera ku 150, mu gihe abateguye iyo myigaragambyo bavuga ko hari 200. Dore uko bamwe mu bitabiriye iyo myigaragambyo bavuga icyabajyanye.
Njyewe rwose ku bwanjye niyemeje kumushyigikira kugira ngo byibura Abanyarwanda bave mu gihirahiro n'akababaro baterwa n'ubutegetsi bubafatiraho ibyemezo bidakwiye, kandi hashobora kuboneka ibindi bisubizo bisubiza ibibazo biriho mu baturage,
kugira ngo dusabe ubutegetsi bw'u Rwanda kukuna mu rucumu bagaha Abanyarwanda uburenganzira bwabo. Ikindi cya kabiri twabasabaga ni ukurekura Yvonne Idamange irya Mugwiza, kubera ko icyo yakoze gusa ni ukuvuga akababare Abanyarwanda bafite, akabasaba ko uburenganzira bwabo bwakubaho. Uburyo turi twifuza ko bamurekura, yaba we yaba abandi bantu bafungiye mu Rwanda kubera impamvu za politiki, kandi tukanabona n'ibisobanuro kuri bariya ruriya rubyiruko, bariya basore n'inkumi bahora baburirwa irengero mu Rwanda.
Ntabwo bigeze batwakira, hari hafunze ndetse n'igipangu cyari gifunze rwose, ariko twahasize urupapuro ruriho ifoto ya Idamange, ruriho ifoto bigaragaza ko bamufunze, kandi ko dusaba dukomeje Leta y'u Rwanda ko igomba gufungura uriya mubyeyi, kuko ibyo yavuze ni byo Abanyarwanda bose bavuga, uretse ko yabivuze mu ijwi riranguruye akabishyira kuri YouTube abantu bisi yose bakabyumva.
Itangazo polisi y'igihugu cy'u Rwanda yashyize ahagaragara ku ifatwa rya Idamange irya Mugwiza. Ifatwa ryabaye ku bufatanye bw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBA, rivuga ko Idamange akurikiranyweho icyaha cyo guteza imvururu, ahamagarira abantu kwigaragambya. Abamushyigikiye babona bate icyo kirego? Tubumve.
Uretse ko atari nabyo, ariko kwigumura ku butegetsi we si nabyo yahamagaye, ubundi n'icyaha mu mategeko, urumva? Ariko we icyo yahamagaye ni marishe urugendo rw'amahoro, bitwaje Bibiliya basaba uburenganzira bwabo. Ibyo numva ko abifitiye uburenganzira, kandi ntabwo ari uguhamagara abaturage ngo bigumure ku butegetsi.
Idamange ni umudamu w'umunyarwanda w'umubyeyi w'abana bane ubabaye, ufite akababaro atari we gusa ugafite, hari abanyarwanda benshi ibihumbi n'ibihumbi bafite ako kababaro, yarasohotse arakavuga. Biriya rero bavuga ko bishobora kuba byabaye baje kumufata, ni ingaruka z'ako kababaro yashatse kuvuga, ni ingaruka zo gushaka gusabira abanyarwanda ko bagira uburenganzira bwabo. Kuri twebwe rero icyaba cyabaye cyose ntago tuha ntago twari ngo dushobore kuvuga ngo ni iki cyabaye cyangwa iki ngiki. Icyaba cyabaye ni ingaruka zako kababaro zako gahinda afite, uburyo tubona ko aho kugira ngo umuntu afunge idamange aho kugira ngo umuntu amwice, umuntu agombye kumwumva mbwa akamutega amatwi kugira ngo ntazangire kuvuba abandi bameze nk'abayidamange nabo bagira ingaruka nk'izo ngizo.
Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza Thierry Murangira yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iperereza rikomeje ku ma video idamange ryamugwiza yashyize ahagaragara, bikaba biteganjwe ko azagezwa imbere y'ubucamanza mu minsi itanu uhereye igihe yafatiwe.
Urakoze Veniste Nshimimana. Tuve ku mugabane w'Uburayi tugarukiye muri Afrika, mu Burundi aho imiryango irenga 750 yo muri komine Ntahangwa ishinja Ministeri y'ibikorwa remezo muri icyo gihugu kuyinyaga ubutaka, iravuga ko buherutse guhabwa abandi bantu bakabwubakaho, kandi icyo kibazo cyari cyaragejejwe muri Ministeri y'Ubutabera. Umunyamabanga uhoraho muri iyo ministeri avuga ko icyo kibazo kizwi kandi ko bagiye kugikurikirana. Eloge Willy Kaneza arakomeza inkuru.
Tukibaza ko tutari abana b'u Burundi, twahora turima twahora twigisha abana, abana bicaye muhira barabuze amahera y'ishuri barabuze ikayi, turabuze icyo tubagaburira, turabona ko dupfuye twangara. Tubariza umubyeyi, umubyeyi w'u Burundi, iyo twoja iyo twohunga tuja namba hari ubuhungiro dushiramwo nditwohunga bene wacu. Ariko
boni Clotilde Ntahobari y'umukenyezi wo mu Kigali muri zone Ngagara komine Ntahangwa mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ari mu bantu bari mu muryango 756 ivuga kuri kiranyagwa amatongo yayo yarazwe na basekuruza. Atakambira umukuru w'igihugu kumurenganura we n'abagenzi be.
Tukibaza ko tutari abana b'u Burundi, ibyo turabyibaza, turabyibaza kandi bikatubabaza, turabuze uwo turirira base. Ese umukuru w'igihugu yovyumva nkuko ndiko ndabivuga, akumva yo tugowe abapfakazi n'imfuvu, akumva yo tugorewe ngaha tubuze iyo turerera abana, twahora turima twahora twigisha abana, abana bicaye muhira barabuze amahera y'ishuri barabuze ikayi, turabuze icyo tubagaburira, turabona ko dupfuye twangara. Ahubwo natugarukire umubyeyi w'igihugu nukuri aturabe, aturabe araba umubabaro dufise ngaha mu Kigali, turabangamiwe tubereweho nabi, turabayeho nabi, natugarukire kuko niyogena ndere yango hubake Yakobo ntigikunda. Twese turabarundi mugani barabagira icyavuze nk'umubyeyi arereye u Burundi, tubariza umubyeyi, umubyeyi w'u Burundi, iyo twoja iyo twohunga tuja namba hari ubuhungiro dushiramwo nditwohunga bene wacu, ariko co mbona nditwohunga bene wacu natubwire natwe iyo twoje.
Kugeza ubu buringanire nyezina bw'aya matongo ntibuzwe neza nk'uko bisigurwa na Dawe Gwingwiri aserukiriye imiryango. Atangazwa n'uko ubona ubushikiranganji bujejwe inyubakwa bwaratanze aya matongo ku bandi bantu bariko barayubaka babanje kurandura imirima, kandi urubanza bungururije mu bushikiranganji bw'ubutungane rutaracika.
Leta ikaba iriko irubaka kandi urubanza rukiye mu bushikiranganji bw'ubutungane, kituzi gituma umushikiranganji ukorwa bya leta bajeje by'inyubako yorekura abantu baza kubaka nabo ari bo turiko turaburana nabo, urubanza rutarahera ku ngangi y'ubutungane. Gusa mu kirangangi y'ubutungane kugira ngo adufashe ahagari kwa ntoba kuba rubaka amatongo yacu, kuko urubanza rutarahera kandi natwe dukeneye yuko turya tubaho mu gondo tariko turarima baturandura ibintu birimo byose bigazi, imyembe, amavoka, amapera n'izindi ndya zangwe zihari bariko bararandura n'ivyo tubarandura batarabituri. Twaje mu kirangangi y'ubutungane kuko amatongo yacu mu kirangangi y'ubutungane kandi duheruka kubura tariki 23 z'ukwezi kwa 12 twaraburanye nabo.
Mu bisanzwe bibazo nkabe ni ibi by'amatongo abanyagihugu bafana leta bikunze kubanza gutorerwa umuti n'umuhuza w'abarundi, ariko aho mu Kigali bemeza ko batashimye kumwitura kumva ubwingwiri yasigura hano.
Umushikiranganji w'ibikorwa bya leta ariwe jeje iby'inyubako wewe yari hagiye ari umuburanyi nka umuburanyi arekura abaza kubaka yongera arahadandaza, kandi hari ikaratasi yemeza yuko urubanza ruri muri revizio, atawubaka atawudandaza kandi atawubomora ibihari, ariko yarabirenze ko arekura abantu baza kubaka tutabide. Umuhuza w'abarundi twaramubwiye yuko azotwanigira ikaratasi hagarika abaje kubaka, ari ikaratasi yaranditswe ntiyayisinye. Umuhuza directrice wo kumuhuza avuga tiketi ryaranditswe niho riri, ariko ntirisinye, biramaze amezi atatu iketi ariho riri ridasinye. Mumba ntitwobandanya dukwirikirana umuntu atadusinyira, kandi abantu baba bariko barubaka ariho twari tuzeye uburaro n'ubura mukozi uruvyaro rwacu ruri, kuko ntawuhahonyura uwahonyera kubitwa akambara ibara. Twe dufite icyizere, ni leta mvyeyi, leta nkozi, leta nsenzi iradufasha, ahantu tumaze imyaka 75 leta ntituduga turababo ko tutaduga rutagira amatongo rugo amatongo twese na byanyu cyane aya nyene niyo twifuza ko twokomorego
ubushiganje bw'ubutungane buremeza ko buzaya matati Gervais Hajayandi umunyamabanga ntayegayezwa wabwo yabwiye amenyesha makuru ku idosiye giye kwigwa vuba kugira ngo hamenyekane kiri bukurikire
bose baburanye kuva muri komisiyo ijyanye na tate matongo n'andi matongo bari batsinze muri iyo komisiyo hanyuma barongoriza muri ya sentare y'amatongo n'andi matongo mu SSTB urubanza rero bakaba baratsinzwe muri sentare y'amatongo n'andi matongo ari nako gusa rero bitura ubushyiranganyi bw'ubutungane basaba yuko hoba isubirwa mu by'ubwo rubanza iyo dosiye tugiye kwihutira vuba kugira ngo inyishu iboneke hanyuma ibayaturindira ibonetse niho ukumbure umuntu bamenye ibyo bandaniro ko inyishu ibonetse
ikibazo cy'amatongo yo mu Kigali cyatangwe kuvugwa kuva mu mwaka w'2010 Roger Urikaneza Ijwi rya Amerika
tuve mu Burundi tuje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo impunzi z'abarundi bagera kuri 253 mu nkambi ya Mulongwe yo muri Kivu yepfo muri icyo gihugu bavuga ko bafite ikibazo cyo kubura ibiribwa bamaze icyumweru kimwe bavuye mu nkambi y'agateganyo basange bakaba badaheruka kubona ibibatunga ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Mulongwe
Indenga iratwishe cyane turi kurira kubera indenga y'amafaranga baduha buyarangiye tupokera turi hamadeni ubu nani faranga narimwe tugifise ubu twirigwa inzara tukarara inzara
mwaheruka gajyara
twaheruka kupokera muri uko kwezi guheze ku 10 na kwa kanga mu ku 10 na ka none ubu batwiyumvira ku iki bagomba ko dupfa n'inzara
bigenda kutubwira mu gabura bana
tuza kurimira ababembe ari nigiye batatuliha bakatubwira ngo bazoduhejo tukacha twirigwa ukonye twavayo ngo nta mahera ngo rindirejo tukacha twahisombe ari mu babemba nabo batwirukana mu mirima yabo tukacha tuza twiruka kubera inzara
iki turakuye n'inzara haba tubana bamwe bamaze gupfa tumaze gupfisha abana babiri twejeje mu rugo rwanje hejuru inzara niwe cyuturosa cyuno wasaba baturabire niraso nyenya turungikire babanze basi niyo resasu babanze bahagarika gatonye mugabo baturungikire yaso y'abana ntaje nk'ubonye mfishe abana babiri hejuru inzara niwe nyanya kuba muturabire no kumutse wamukoze mu ikambi ya Rusenda turapfuye n'inzara ubwo buri mwana tugenda kugenda guca ingero n'ingero rero ababembe batwiruka ko n'amabuye nta n'amahera baduha urabyumva nta mahera baduha
webigenda gutuma
ubu rero tukagira tugiye kubiha gasombe turafatwa dufashwe rero ga badukubita ubuhiri ubona ko gasombe ngabure abana rero ndakagwara atari umunyuri mwana n'amafuta abimwe nuko nuko tubaye no mukubona umwana umusatsi uyishiye ejo kuri byaje eh umwana wahishe kubire byaje gusa umwana ahishi
yifuza ko byaje bigenda
gutu yifuza kuba turabirasiyo ibatungirasiyo kanda
ikibazo cy'indenga eh turiko turabyitegereza ahantu nkambi urabona iyo maze gupokiza nyamahera bacha bayiginagura nyine bamwe bakakoresha nyine abandi bakasumisha gahera bategereho gupokera naho ne hagira ho batogira gupokera indenga yarabishye n'amadeni n'ibindi byose byara barafasha amadeni bakotesha n'amataye bigacha rero kubera impamvu kubera uko babata bategekwa pokeza Ishele gituma abantu nyine bajyana mu ndenga hanimi cyane.
Kibazo cy'indenga turamerewe nabi. Inzara yatwishe abana babirwa batariye bakarara batariye. Mugire icyo mudufashe. Baduhaye amafaranga y'ameza na duhenda na amafaranga y'ameza ne duca turariha. Kurondera makarima ko kurima. Ibyo turimo bizokwera na ryari. Mukurya turinda kufata tubakatutwa ku maprajuru. Bakaduhereza 2000 cyangwa 3 kugira abana barye turahangayise turatesetse
oya inzara iratwishe nk'ubu kuva mu gatondo sindarya kandi ndi umugwayi wa diabetes aha inzara ndiko ndajugumira abana kuva mu gatondo nibararya ubu abana basagaye bagenda kwiba mu mazu y'abandi kubera inzara mu babembe baja kwibayo bariko barandura mu mirima y'abandi y'ababembe kubera inzara abana bakazo bakubita bakaza bavunitse kubera iki inzara bibi bimyumbati bayihekenya wajya gusora mu dusombe natwa kugira udushore nubundi bagaca bakuroga bakagukubita umurambo
kukuroga se yari wabaruze
eh hari haba bariko bararoga imirambo ubu natwe baraturoze baduterera kwa mapese kubera twagiye gusora misombe twaheruka gupokera mu kwezi kwa 12 baturiha madeni bari badusanganye badufitiye ya mezana natwe twarariya yandi madeni duhita turi hayandi madeni ubu rero inzara iratwishe tumaze amezi abiri tudapoke kugira ngo tujye nuko twari ko tugenda gurondera udukwi mu ishamba tukazana twa dukwi tukadushora kwitanganyika ama tukaronka gafunu ubu n'utuboga cyangwa tugasoroma isombe tugashora tukaronka agafunu ubufu agafuni imboga none bahita rero ababembe bateze imirima yabo ugafatwa na bwa burozi ugafatwa n'ishimu kuguru kukabyimba kukanganuku cyangwa ugafatwa na ya PC baka ukarinda kandi guhangayika
nuko turafise ndenga gose abana biwacu bishwe n'inzara niyo tugiye gukingira mu kibembe ntibaduhemba batubwira kwa barefije go duhemba ngo twahembwe ifaranga z'amezane kandi do faranga z'amezane nta kintu zatumariye bagaca banka no kuduhemba bakakubwira gombe go ntimwahembwe ifaranga z'amezane gombe tuguhemba izindi faranga go za kumaziki nukuri turasabye yuko leta ya Kongo yogira ikintu yodufasha na haseri kugira turabe mwinkambi uko twomere
Daba nkanje ndumuzazi w'ukwezi. Navyaye na mahera na pokeye narayarisha madeni ubinzariranyishye nyene ndapfunga umukanda nyene nkihangana.
Yego. Murasaba.
Turasaba badupokeze cyangwa baduhungure badusubize mu Burundi. Kubera n'ubundi turahangayike nga ntupokeye ntugize ntupumusubira mu Burundi.
Iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika no mwanya w'ikiganiro Amerikana mumenyereye buri wa gatatu muri aya masaha ikiganiro kibanda ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo mu gitegurirwa kandi mukakigezweho na mugenzi wacu Thomas Kamilindi
Naramutse neza Kuwa gatandatu tariki ya 13 y'uku kwezi kwa kabiri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize umwere uwahoze ari Perezida wa Repubulika Donald Trump. Umutwe w'abadepite wari wamureze icyaha cyo gushishikariza rubanda kwigomeka kuri guverinoma. Abashakashatsi batangiye kwiga ku gitero cyo kuri Capitol, no kuvuga ingoro y'inteko ishinga amategeko Congress cyabaye nyirabayazana w'ikirego n'urubanza by'umwihariko ku bagikoze. Ni bantu ki Nibyo turebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro Amerikana Ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere gushize Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahungabanye kandi ikubitwa n'inkubi itagira amazi kubera igitero cyabaye kuri Capitol yayo i Washington DC umurwa mukuru w'igihugu Icyo gihe imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko yari iteranye irimo ibarura bwa nyuma amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kwa 11 gushize nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu ryabigenye Vice President wa Repubulika Mike Pence niwe waruyoboye iri barura hari n'umuyobozi w'umutwe w'abadepite Nancy Pelosi bombi ari bo numero ya kabiri n'iya gatatu mu butegetsi bwa Repubulika inyuma y'umukuru w'igihugu igitero cyaguyemo abantu batanu barimo umupolisi umwe abandi bantu amagana bagikomerekeyemo barimo abapolisi 140 abandi bapolisi babiri nabo bari mu bikorwa byo kugikumira bari yahuye gato nyuma yacyo abandi bantu benshi bari muri Capitol barimo n'abanyamakuru barahungabanye ku buryo buhoraho abagabye iki gitero rero ni bande bari mu bice bibiri hari abantu bagize imitwe itandukanye hari n'abandi bantu basanzwe Ikigo cyitwa Southern Poverty Law Center SPLC mu magambo magufi gikora ubushakashatsi ku mitwe ibiba urwango mu baturage n'imitwe y'abaheza nguni mu gihugu cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho kikabigeza ku nzego z'umutekano itangazamakuru na rubanda umuyobozi wacyo Lesha Brooks yabwiye ijwi rya Amerika ko bamaze kubarura imitwe y'abaheza nguni ahanini b'abazungu byibura 12 yagize uruhare mu gitero cyo kuri Capitol abashakashatsi batandukanye kugira ngo bamenye iyi mitwe bahera kubiranga nk'imyambarire y'abayoboke bayo, ibiranga ntego byayo, amabendera yayo n'utundi tumenyetso twinshi tunyuranye. Professor Araya Perliga wo muri kaminuza yo muri leta ya Massachusetts ahitwa Lowell yongeraho ko imyinshi muri iyi mitwe yagiye igira uruhare no mu yindi myigaragambyo itandukanye mu gihugu rimwe na rimwe yabayemo urugomo. Michael Sherwin, umushinjacyaha mukuru wo mu rwego rw'igihugu mu karere ka Washington DC, nawe ati turimo turiga neza niba iyo mitwe yose yarafatanyije mu bikorwa byo gutegura no gukora igitero kuri Capitol. Ijwi rya Amerika. Uretse abaheza nguni kaminuza ya Chicago muri leta ya Illinois, mu bushakashatsi bwayo yo isanga nyamara abenshi mu bateye Capitol ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntaho bahuriye n'imitwe iyo ariyo yose. Yemeza ko ari abaturage basanzwe ariko b'abayoboke ba Trump. Iti barimo abaganga, abanyamategeko, abacuruzi, abahanga mu by'ubwubatsi, abapolisi, abavuye mu gipolisi no mu gisirikari n'abandi bafite imirimo myiza kenshi mu buyobozi, abo bita col blanc mu gifaransa cyangwa white collar mu cyongereza. Bateye bavuye mu bice byose by'igihugu, cyane cyane ibyo Trump yatsinzwemo amatora aherutse. Abenshi muri bo ni abagabo b'abazungu. 66% bafite kuva ku myaka 34 y'amavuko kujyana hejuru. 85% bafite akazi, barimo 27% bari mu mirimo ibategeka kwambara amakositimu nk'ikimenyetso ko bahembwa neza. 13% bo barikorera ku giti cyabo. Ku bantu 221 kaminuza ya Chicago yakozeho ubushakashatsi yemeza ko 198 bose ntaho bahuriye na hamwe hazwi n'imitwe y'abaheza nguni. Ni ukuvuga 90%. Abasigaye rero 23 cyangwa se 10% nibo bashobora kubarizwa muri iyo mitwe. Naha iyi kaminuza ya Chicago ihera isobanura ko abateye Capitol ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abaturage basanzwe b'abayoboke ba Donald Trump. Brian Levin, mwarimu wo muri kaminuza ya Leta ya California, California State University, we asanga abashakashatsi bakwiye kwitonda mbere yo guca imyanzuro. Ati mu by'ukuri haracyari kare. Ntawavuga ko ubushakashatsi haraho bwari bwagera. Uko anketi zizagenda zitera imbere, dushobora kuzavumbura ibintu byinshi. Abarimu Robert Pape na Kevin Rabi bakuriye ubushakashatsi bwa kaminuza ya Chicago nabo banzura bavuga ko ari ngombwa gusobanukirwa neza abateye Capitol abari bo. Bati nibyo bizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibasha gukumira imitwe y'abaheza nguni n'abandi bantu bose bashaka guhembera no gukora urugomo mu bihe bizaza. Ubu bushake bwo gusobanukirwa no gukumira buri no mu banyapolitiki. Bityo amajwi atangiye kuba menshi mu gihugu, by'umwihariko mu bagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayisaba gushyiraho komisiyo yihariye yo kubikoraho anketi. Komisiyo yaba imeze kimwe n'iyo Congress yashyizeho nyuma y'ibitero by'iterabwoba bya Al-Qaeda byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu 2001 byahitanye abantu bagera ku 3,000 muri Amerika. Chuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru, aniho dusoreje ayo muri aka kanya. Turabashimira mwese gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika Fasil Gabeho niwe wegeranije aya makuru yarahagarariwe na Frederick Nkundikije kuri micro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mu izina rya bagenzi banje bose tubifurije amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.